bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muri kumwe natwe mu ganiro vy'uno mwanya muri studio ya 18 ijwi rya Amerika ari saa 2 ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Joe Diane ni nahazwe.
Twarahuye Kigali dushe tugicyumvire cyo kurondera ingene twiyungunganya kuko iyo abantu bahunze ntacyo bafise kenewe nuko baje hamwe kugira ngo barondere uburyo bukewe abasi bafise bagushire hamwe bashobore kwiteza imbere.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mikambi ya Mahama mu Rwanda bagiye hamwe bagira ishira hamwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu.
Jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano muke hamwe n'intwaro mbi ijerenze birahera cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu nta nakunguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga.
Nuyu nawe nyene ni mpunzi z'Umurundi yahungiye mikambi ya Nduta ari mu gihugu cya Tanzania avuga ko atiteguriye gutahuka. Ni mu gihe kuri uno wa kane abarenga 12,000 aribo byitezwe ko bazosubira mu gihugu cy'amavukiro cy'u Burundi. Mugume ku maradiyo yanyu kugira ngo mushobore gukurikirana izo nkuru zose ndabararikiye. Ariko imbere y'ivyo vyose nememba nze ndabwire muri make ko umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora mu gihugu ca Kenya watangaje ko ayandi matora y'umukuru w'igihugu azoba ku itariki ya 17 z'ukwezi kw'icumi no mwaka wa 2017 uwo murwi washinze ico kirangamisi mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyasabwe na Sentare Nta News wa ico gihugu nyuma yo gufuta ivyavuye mu matora yo mu kwezi guheze yavuze ko yabayemwo amahinyu. Niko rero guca isaba ko ayandi matora atunganywa bidatevye mu kiringo c'imisi 60. Iryo tangazo rivuga kandi ko Perezida Uhuru Kenyatta na Raila Odinga harongoye abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe nabo bitoreza hamwe aribo gusa bemerewe kuzokwitoza uwo mugwi. Usaba ushimitse Sentare Nta News kuha ivyo yabonye bitagenze neza mu vyatumye igwiza n'ubusa ivyavuye mu matora kugira ngo bazobikorere ko mu kuyasubiramwo. Mwibuke ko Kenyatta yari yatangaje ko yatsinze amatora mu gice ca mbere umugwi w'amatora aho kaba wasiguye ko yarushije Odinga amajwi umuriyoni n'ibice bine. Odinga n'urunani naza ruhurikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi baranse ivyavuye mu matora baca mbere bituriyo Sentare bayisaba gutunganya ayandi matora. Ishiramwe gishinze guharanira gateka kazi na muntu Amnesty International limenyesha ko umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram umaze kwica abantu bashika ku 400 kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane. Ibitigiri vyongeye inshuro zibiri ugeranije n'amezi atanu y'imbere yaho. Urutavana ko rw'ibitero hamwe n'ubwiyahuzi bikorwa n'abarwanyi ba Boko Haram mu bihugu vya Kameruni na Nigeria vyonyene vyahitanye abanyagihugu bashika ku 381 mu meza atanu aheze yonyene. Nkuko Amnesty International ibandanya ibivuga haruhande y'ibitero bigana abanyagihugu atacu bazira uwo muhari cane cane ishami ritwagwa n'umukuru wawo Abubakar Shekau watanguye guhiga abo wise ko baha makuru yawo abajeje umutekano. Ku mugabane wa Buraya, chancelier w'Ubudagi Angela Merkel na perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump bashigikiye ko ishiramwe mpuzamakungu ONU rifatira ibindi bihano ruhasha Korea ya Ruguru nyuma y'aho ico gihugu kiregerageje gutera iyindi misile. Mu kiganiro bagiranye kuri telefone ku mugoroba w'uno wa mbere, abo bategetsi babiri barahuriza hamwe ko amakungu akwiye kuremera ubutegetsi bw'ico gihugu mu kugifatira vyihuta ibihano ruhasha nk'uko biri mu itangazo ry'umuvugizi wa Merkel Stephen Seiber. Merkel yemeye ko agiye kuvugana na bagenzi we b'Uburayi kugira ngo babashigikire kuri ivyo bihano. Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibihugu vya Buraya bicuditse ndetse n'Ubuyapani batangaje rero yuko mu biganiro barimwo bategerezwa gufata ingingo zikomeye. Dijugi Amerika, mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe kuri no wa kane bitegekanijwe yuko impunzi z'abarundi za mbere zo mu kambi ya Nduta mu gihugu cha Tanzania zizotangura gutahukanwa mu gihugu c'amavuko mu giherero abarenga 12,000 ari bamaze kwiyandikisha ko bashaka gutahuka kushake bwabo harundi muce uvuga yuko ico bahunze atakirahinduka kinini kuri ubwo rero bashima kuba barigumiriye muri yo kambi ya Nduta unyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yararavye uko ibintu byifashe imyiteguro ahigeze havugana ni zompande zose ariko atangura tubwira inama yahuje umugwi nyabutatu gizwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi n'ishamwe mpuzamakungu gitaye impunzi RCR yabaye mu mpera y'indwi twaraye dusozereye
iyo nama yabereye ku mugwa mukuru Dar es Salaam yari yitabwiye n'umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi hamwe n'ishamwe mpuzamakungu RCR gitaye impunzi Inyuma yo nama umushikiranganje w'intore gati mu gihugu muri Tanzania mu iguru ncemba avuga ko uwo mugwi uzotangura gutahukana impunzi za mbere ku bitariki ndwi zo ku kwezi kw'icenda mu iguru amenyesha ko leta yiwe icikora ari gutahukana impunzi kugushaka kwazo
na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu 100
ati gihe nagendere kambi imwe gusa nasanze mirongo miremire yabiyandikisha bashaka gutahuka kumutse yandikisha abari hagati y'ijana n'amajana abiri igihe najayo hari yamaze kwiyandikisha abarenga 800 mu minsi mike nk'indwi imwe gusa iheze mvuyeyo ubu bageze ku 12,000 bashaka gutaha biyandikisha kugushaka kwabo natwe nka leta ico dukora nuko bashigikira ku ngingo bafashe nkuko amategeko mpuzamakungu abidusaba ivyo mu Burundi umukuru w'ico gihugu igihe yari kumwe na mugenzi we perezida wacu yaravuze ko amahoro ahari kandi yaramwijeje ko yiteguriye kubakira kugira ngo bubake igihugu cabo na mugenzanje w'intora ya gati mu gihugu yanambwiye ko imyiteguro yaheze yo kubakira ubu rero twizeye ko bazotangura gutahukanwa itariki ndwi zo ku kwezi kw'icenda aho ndizeye ko nabasigaye bazoca biyandikisha
hata ile kasi ya kujiandikisha itaongezeka zaidi
uwo mushikiranganje arahakana yivuye inyuma kw'igihugu ciwe kitazo kwigera cirukana impunzi kira noneho n'ubu harabakihari nk'uko bivuga habe n'abandi babananya kwakirwa bahunze baba bava mu Burundi canke ahandi
wakidhani Tanzania inataka kuwatoa wakimbizi wa Burundi kwa nguvu la hasha
abibaza ko leta ya Tanzania ishaka gukoresha nguvu mu kwirukana impunzi z'abarundi sivyo na gato ibintu biruko inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi abahamagariye ngo batahuke mu gihugu c'amavukiro kuko amahoro yagarutse abandi nanje narabibarije mbere baremera ko bivuganye n'imiryango yabo basize iwabo nabo bakababwira ko hari amahoro abandi ni nk'abarimye bishakira gusubira kurima baciye bitaba rero ako kamo maze byandikisha ku bwinshi kugushaka kwabo nitubone ingene twebwe nka leta twakoresha ingufu ngo tubabuze kwitahira kandi babishaka n'umukuru w'igihugu yadutwenga kanatangara ingene tumuburiza abanyagihugu gutaha kandi bitabye akamukiwe
na yeye ametoa wito na wananchi wake wameitikia wamejiandikisha
ku Rwanda gwa leta y'u Burundi umushikiranganje w'intore y'igati mu gihugu yitabye yo nama yemeye ko igihugu ciwe citeguye kwakira abanyagihugu baco Pascal Barandagiye yebukije ko kuva kera leta yamyishaka ko bahunguka bakaja kubaka igihugu cabo Barandagiye arahumuriza ko atangorane nimwe impunzi zihungutse zizogira kandi ko namatungo yabo acunzwe neza nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabihimirije abajeje ntwaro n'umutekano Leta y'u Burundi ivuga kandi ko nibibanza bazoshikiramwo imbere yo kubajanwa mu mihana yabo byamaze gutegurwa eka mbere n'imfashanyo za mbere bazohabwa Barandagiye yibukeje ko atari impunzi za mbere zizo bazitahutse kuko hari n'abandi bari bamaze gutaha baba bavuye muri Tanzania mu Buganda hame no muri Congo Amakuru dukura mikambi impunzi yanduta nayo atumenyesha ko ishyirahamwe HCR ryamaze kumanika urutonde rw'intara zizotangurirwa ko Izo nazo ni Gisagara cha Bujumbura, intara ya Bujumbura Rural, intara ya Makamba, hamwe n'intara ya Ruyigi. Aho ni naho havuye igice kinini cy'impunzi zahungiye muri Tanzania. Naho biruko hari bamwe mu mpunzi twavuganye mu minsi heze abambere batanguye kwiyandikisha ngo batahukanwe, bavuga ko batiteguriye gutahuka vuba. Unumwe muri bo:
"Jewe sishaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera, nahunze umutekano mubi n'umutekano muke hamwe n'intwaro mbi. Ije rero ntibirahera, je sinahunze ubukene, sinahunze inzara, n'ubu ntahanakunga uvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga."
Iyo kambi ya Nduta nirimwo abamaze kwiyandikisha benshi bashaka gutahuka. Hamaze kwiyandikisha hafi 15,000, mu gihe hariyo impunzi zirenga 226. Igihugu cha Tanzania nico kirimwo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga 277, zikaba ziri mu makambi atatu. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Clavier Niyonkuru. Tukwisabire rero ku munsi wa kane uzodukurikiranira ingene ivyitahuka ryabo barundi bagera ku 212 bitezwe ko bazotahuka bizoba biriko biragenda. Tuve ngaho rero yarusha duce dukubitira kandi mu gihugu cy'u Rwanda, aho tubabwira abarundi bashika ku 130 bahungiye muri ico gihugu baheruka gushinga ishirahamwe rigizwe n'imigambi itandukanye harimo kudandaza. Abamaze kuronswa akazi muri iyo shirahamwe bemeza ko bibafasha kwibeshaho. Umunyamakuru wacu Desire Hatungimana byinshi kuri ino nkuru.
Koperative Multifonctionnaire Imuhira iriremera mu karere ka Gasabo imbere ya Stade Amahoro nishira hamwe ryo kudandaza ryashinzwe n'abarundi b'impunzi baba mu Rwanda bagiye hamwe bashikije na 30. Intumbero yabo nuko boronka ico bakora bakiteza imbere. Odasi biza bishaka rongo iryo shira hamwe amenyesha ko kuja hamwe ariyo ntango y'iterambere, n'abarundi barayamaze ngo ubugirigiri bugira babiri.
Twarahungiye i Kigali dushe tugiye umviro cyo kurondera ingene twiyungunganya, kuko iyo abantu bahunze ntacyo baba bafise. Ikenewe nuko baje hamwe kugira ngo barondere uburyo buke baba bafise babushire hamwe bashobore kwiteza imbere. Ni koperative rero mu kuyitegura twarabanje turabwambere ko hariho amategeko abirekura, hamari dusanga hariho amategeko meza turikurira nk'impunzi canke nk'abarundi canke umuntu wese yabishobora ko ashobora gutegura koperative ikemegwa.
Kuva batangwe gukora mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka, biza bishaka amenyesha ko amaze kubona icyo shira hamwe rimariye baba abaharonsa akazi canke abahateramira.
Hariho abantu bakora muri koperative, abo rero novuga nka 90% ari impunzi. Urumva aho baronsa akazi bakora ubumwe barahembwa bagafungura n'abandi bene wabo batararonka akazi. Ishurumba ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi naco nuko abanywanyi ba koperative bafise aho bahurira, uretse n'abanywanyi gusa ba koperative n'abandi bifuza kwivuna kanyota gufungura aho barahaza. Hanyuma rero urumva ricari bihuriro ryiza, kuko buri kintu kigoye muri byose ni kuba umuntu ari wenyine.
Umwe mu baronsa akazi arashima uno munsi ntambwe ageze ko yahunze arangije amashuri yisumbuye, ariko akamenyesha ko naho adakora ibyo yize akazi afise uno munsi kamubeshejeho.
Nashitseho ubuzima bwanjye burangora kubera ko nubona yari yanyakiriye ngo ampaye akazi hari Inyamata, yankoresheje amezi 5 nkora mu kiraro cy'inkoko ntiyanampemba gushika n'ino saha. Ariko maze hari umunsi kareko turagenda kwiyandikisha ngo baduhe ya carte d'identité, duhura n'umutamarambi ariko hano bariko baritegura kugira ngo batanguze ibikorwa bya koperative. Ndaza ndiyandikisha noneho barampa n'ikibazo ngira Imana ndaronka akazimo hano. Rero aho ngeze hano ndumva ko merewe neza kurusha bwa mbere.
Isanze uri mu gikoni niho uri kurakorera, umbwiye ko wize amashuri yisumbuye warayarangije. Biroroshe kwakira akazi nkako nyabaraheje amashuri?
Ukuntu nagiye niga ndetse nkiri n'umunyeshuri JKS nariri ya Minerval n'ikiyede nasonaje ikora, sinigeze ngaya akazi jewe no mu mwonga ndagenda nkatera n'umuceri. Sintinya akazi jewe uko mbere uko biri kose, akoshoboye kose ndagakora.
Sabarundi gusa bakora muri iryo shirahamwe ryashinzwe n'abarundi, kuko hari n'abanyarwanda baharonse akazi. Uno mwigeme amenyesha ko akazi yaronse kamufasha kwishyurira amashuri.
Njyewe ikintu byamfashije cyane nungutse inshuti, cyo nicyo cya mbere. Cya kabiri inshuti nyine tudahuje igihugu. Cya kabiri kandi byamfashije tugende mu buzima busanzwe, ngende umunyeshuri narangije high school demi Kenze, nyine mba nicayeho umwaka umwe kugira ngo mbanze ndonke akazi nene nkabona nge nzakomeze kwishurira nyine. Ikintu byamfashije cyo nk'umunyeshuri wiga nigaga byamfashije gukomeza nkakora nimugoroba then mu gitondo nkiga bisanzwe nyine nkwishura bisanzwe nkoresheje amafaranga memwe. Ikindi karere n'abarundi byaranshimishije cyane kuko collaboration zariyongereye bitewe n'uko nari menyereye abanyamico y'abanyarwanda nyine nagiye menya byinshi.
Abantu bahurira kuri resto bar yashinzwe n'iryo shira hamwe babona ko ababategura icyo kibanza babafashije cyane kubaronsa ihuriro aho basanga barundi bateramiye baganira ibiraba igihugu cyabo.
Kuva imuhira cooperative yoguruye restaurant bar imuhira aratugiriye akamaro abarundi b'impunzi bari Kigali turahatemberera yufise umuntu ushako icyo muvugana uramuhamagara mugahuriraho noneho iyo hateramiye uhabona abandi barundi twakunda kubona ni Burundi tugasangira kana kwibagiza ubuzima ubayemwo kuko ari gusa ariko bavuga no turimba tw'ikirundi reka nimuhira koko.
Uwarongoye iryo shirahamwe amenyesha ko bafise imigambi ya vuba yo kugurura ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana kuko amategeko y'u Rwanda abibarekurira kugira babishikeko. Amenyesha ko bagiye kwakira abanywanyi bashasha bizotuma umutahe wo gushika kuri uwo mugambi ukwira. Desire Tunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Uno munsi rero mu kiyago c'abanyedini twabatumiriye abarongo ya madini n'abakoresha ubuvuzi kama bwo mu Burundi. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse i Bujumbura habanze atwakira abatumire bari kumwe hama baduge ku ijambo aho baza gushimikira cyane kuri ico kibazo c'imiti kama.
Muri kino kiganiro turi kumwe na Pastor Diridiri Adrien arongoye ishengero Guérison des âmes ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje amahoro y'Imana.
Yego, turi kumwe kandi na Ntirampeba Espérance arongoye runani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria na mwebwe ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Turi kumwe kandi n'umushingwamanza Athanase Ntikazohera ndabaramukije na mwebwe Athanase.
Ndabaramukije nanje.
Esperance Ntirampeba atangure atubwire amatohoza ishiramwe ryabo ryakoze kujanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi.
Murakoze cyane nuko mpijambo. Tugerageje kuraba mu matohoza twagiye turagira mu ntara zine twagerageje gucamo no kuvuga muri Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare no mu ntara ya Cibitoke no mu ntara ya Bubanza. Amatohoza twakoze mu 2014 twari dufise ibitigiri 195 by'abakorora imbanyi mu Kinyege. Tugeze mu 2016 twari tugeze ku bitigiri 229. Urumva ko ibyo bitigiri byagiye biraduga cyane.
Umushingwamanza Athanase, namwe ibyo amategeko mbega bivuga ku iki kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi?
Murakoze cyane kuduha kano kanya. Amategeko yo mu Burundi arategekanya icaha cyo gukorora inda ni mu kigabane cindwi kuvyerekeye ivyaha bikoregwa ingo n'imiryango n'ivyaha biteye kubiri n'imigenzo myiza y'igihugu, ariko cyo cahakiri neza na neza kugace kekeye ivyaha bikoregwa ingo. Ibyo rero igitabo cy'amategeko mpana vyaha kibitekanya mu ngingo zayo z'155 gushika mu ngingo yayo y'511. Aho rero barahana, hanyuma rero amategeko arategekanya neza yuko igihe umuntu yakoroje inda ari muganga muhaye ruhusha abonye yuko ari gukingira ubuzima bw'umubyeyi bushobora kuhasiga ubuzima, baramuha uruhusha akawukoroza inda akemeza akamuhugwandiko, hanyuma muganga akabisuzuma n'umuganga agira kabiri bafise impamyabushobozi zikwiye bakavyemeza. Ngira ngo sinzi ko noba ndagetsa ngaho.
Ego, murakoze. Abarongo ya mashengero nabo barafise uko babona ibijanye no gukorora imbanyi. Reka Pasteur Diridiri nawe Adrien agire ico atubwiye.
Ego, naje ntanguye kubashimira ko mwanyiyumviye kugira ngo dusangire kino kiyago. Icya mbere twebwe mu ishengero nuko ubuzima utangura umwana akiremwa mu nda, kuvuga ngo igihe bijyavuga ngo habaye conception niko abakristo bose bafata muri Bibiliya za 139:16 bavuga ngo nkiri urusoro, kuvuga akantu gato cyane kataboneka n'amaso, inyonga zawe zarambona. Mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanje yose yashinzwe hatarabaho numwe, ni ukuvuga ngo Imana iremera umuntu mu nda y'umubyeyi nta muntu numwe naha abanyabwenge babonetse kuyisarare mu muntu. Nicyo gituma twebwe gukororinda ni icyaha. Bibiliya ntiyigera yemeza yuko umuntu afise uburenganzira bwo kwica umuntu Imana yaremye. Nk'umuntu twamenya nk'akarorero kwa visiyonda twe ntawe twohanura ngo nagende yikuze, ahubwo tumubwiye kuti izigame neza uwo n'umuntu ntawuzi ikimana izomukoresha.
Ego ibyo ngira ngo naba barongoye ishyiramo ry'abakenyezi umukenyezi Esperance nawe nyine ngira ntabihakana muvuga ku ikiga Esperance.
Twe twashaka yuko izo mbanyi zikorwa mu kinyegero bashireho iryo tegeko umuntu yumva wese ko afise uburenganzira, kuko hariho nk'ibintu twita ikizira nk'umwana yatwaje inda na se wiwe twama tubigaruka ko kenshi uwo mwana azokwitwa ngo iki, umwana yatwaje inda na musaza wiwe uwo mwana azokwitwa ngo iki, ukagenda muri ekografi ugasanga uri umuvyeyi ugasanga umwana mwama mwabibonye umwana ntafise amaguru cyangwa ugasanga n'uruntu rw'urudebire rutagire epfo na ruguru, none uwo mwana niyavuka azogutera amarusho atagire uko angana.
Tubaze umushingwamanza Atanaze nawe atubwire ingene abona ko iryo tegeko rishobora gushigwaho rishobora kurekurira abakenyezi gukorora inda.
Murakoze. Amategeko yohinduka kujanye n'ikico gukorora inda aba bana cyane 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 ndavuga abana, ndakunda kuvugira abana b'imyaka 11 umwana duca aja kuba nyina w'umwana atagira nawe nica iyo bafise afise agahuzu yambara uyu muntu bahohoteye inyamirama bigatohoza gasanga nivyo umushikiriza amazi agasanga nivyo uyu muntu tukavuga tuti yohabwa uburenganzira bwo kuja kwikurira kwa muganga.
Mwebwe ndumva muvuga rumwe n'umukenyezi Esperance saserukirishya mu ry'abakenyezi sinzi ko Pastor Diridiri nawe ariko avyumva ko muvyumva ko muvyumva kumwe
sinaje sinibaza ko dushaka kuvuga rumwe je na pose vy'amateka kavuga mugabo uri kurumva navyo nivyo bintu uri umuntu ni birateye ubwoba
pastor jambo ni kwanyu
nako jambo ni wanumva ari byiza ko dufise metre hano afite n'amategeko ariko mbazira jambo mbega kumenga mu Burundi icyacyo kwica cyarakuweho nivyo cyangwa sivyo
nta amategeko
na umukuru w'igihugu wacu yaronsa gashimwe yuko yakuye itegeko y'ukwica. None umwana ari munda sumuntu bokuraho igihano cyo kwica bagashyira kwica uri munda. N'abasomeye amajambo yo muri zawe 139 bivuga ngo nyiri urusoro inyonga zawe zarambona n'iminsi yanjye wayishinze.
Mwebwe na mwebwe kandi
no hagaze. Oya umwana bamwishye bamukingiye gute?
Eh bavuga bati mukingira amagogwa aza kubona ukubura izina mu kibano no kubaho nabi mu bukene butandukanye. Mwebwe namwe
mu magogwa hari navuze nti leta aho gucira kwiteko rimwica. Nibashireho uburyo bwo gufasha abo bantu. Nihabe amateka hana cyane abantu bakora ibyo byaha, hanyuma uwo byashitse habeho uburyo bwo kumufasha ibikoresho ibyo ariko aravuga byo kubura impuzu kuri biki leta ibitegekanye, kuko uwo muntu itegeko ry'ukwica ryaravuye mu Burundi nta wicwa.
Mwebwe namwe usukwicuko
yababagiye yuko mugaba ntitwirengagize na pasiteri hajya mu mashengero murabizi hariho abantu benshi baduha amatemwanyaje bagenda mu kinyegero bakabakubita ibiti munda bama babitwereka bo mwamamuza mu ntuzi turiko turatanga inyigisho bakatubwira ibintu bakoresha ngo ibintu by'imyumbati bakanywa amawomo bagakoroga ibintu n'ibindi bintu imishito murayibona imishito bagatungera imishito amafurusheti munda. Ese abo bose ni kubera iki? Nuko azitini nagenda kwa muganga kanaka nkamwitora nkamubwira ibimbakiye bazoca afunga ntazonyumvirize.
Ariko pastor navuga ati nabasaba yuko abwongera ngo bofashwa bagashigikirwa mu kurera umwana
mbega ntabaciriye mu ijambo
ngira nibyo pastor
oya just nabangene umuntu adashleta aho kuvuga ngo nishite ko gica yoshya itegeko rikingira rikingira abo bana unyumve rikingira n'uyo muntu byashikiye gutyo no guhana ababikora. Je ndababajije nti ko uwavyoye abantu batamwica
bavuga
ni kubera iki bo kwica uwo mwana ari munda.
Esperance avuga ko atari ukwica amategeko ni ukwica gukorora imbanyi ga mushingwa manza.
Urakoze. Nagukorora imbanyi ntikiri mu byaha byo kwica, ni mu byaha bikoregwa ingo.
Ndika rero je nibaza yuko umva mwese mufise ifashanyo mwe muravuga mutamategeko
ahinyanyugwe yebwe hari akantu urazi abantu bagombye kwiyoroherereza mu kurenga itegeko ry'Imana ivyo ngaha kwisoshwa kuvyorosha mugabe inyuma rubanza. Nicyo gituma kwiyoroherereza cyane duca twica abo tudavuga rumwe abo tudahuje kugira ngo tworohegwe cyane akagorane kose kaje nimba ruku amateko y'Imana ndayaviyora kugira ngo niyorohereze ndabikore suko mu ijambo ry'Imana. umuntu wese umva abakwiye kuba Imana je nicyo niyumvira uko buzima bwo kwisi nibwo gufichana hanyuma inyuma yabwo zohura n'Imana kandi zotubaza ngene ibi bintu byawe twabyubahirije nicyo gituma numva womenga si byiza yuko ahubwo nagombye kubaza iyo bavuze ngo gukorora inda ni icyamo gose cyacyo kwica sintahuye neza mugabo kubera ngo yagumanye ari muto nayo kumva n'icyaciki
je numva hari ikintu pastor avuze ati nti mwagihurije ko uko ari mwemera ko ari icyaha ariko kitari mu byaha byo kwica ama pastor nawe akavuga ati gukororinda ni icyaha cyo kwica nibaze ko kubera umwanya muto dufise ngira icyo kintu twokigaruka ko tukagezogitomora neza tukamenya n'izina tucita kugira ngo ibintu bitoregwe inyishu cyane nifuze ko tworangiza
ariko nagomba mbere ko pastor yari kintu akimo turiko turahuriza ko aho yavuze muri Canada bacha basubira inyuma abo 79 ni kubera amategeko abohereza gukororinda reka rero tubisabire hamwe no ngahaya ayo mategeko aboroheretse benshi bazosubira inyuma nkuko abandi basubira inyuma
hanyuma kandi ikindi kintu twagera
tukoroshya ibyo sukoroshya gukorora inda jibe kubwanjye itegeko korosha gukorinda ni itegeko ryoroshya kwica none abakriminele bamaze abantu ko batabica
ntibabica mugahe hari ikindi kintu nacho twirengagiza uburenganzira ku mukenyezi kubijanye n'irondo karijanye n'amagara meza nkuko Metri Atanazi yabivuze ati n'igihugu kiriko kiradusaba kuvyara bake dushobora kurera n'igihugu tugezemo cano n'ubu sico kuvyara abana 10,200,000 ubavyaye n'isa buzobarera mugabo rero niborohereza umukenyezi mu gihe no mu mashengero mu gihe umukenyezi avuga ati je nshaka gufata uburyo bwo mfasha kuja ku irondo karijanye n'amagara meza tureke kwitwaza ibintu by'amashengero turazi pasteli abagore b'abapasteli babarungika mu kinyegero akaja kuri planning mu kinyegero none rero nibagoroherereye
kuko tavyemezo
nta vyemezo mugabo
kandi mukamuzi yuko umuntu azohagara imbere y'Imana akabazwa ivyo yakoze n'ubuzima yabayeho habakwiye kubaha ibi bintu ushobora kwiyoreza ubuzima navuze yuko kwiyoreza abantu baziyorohereza mu buryo bwose
yego reka no musi reka tureka kuginjiramo cyane ngiye tuzorifatira umwanya najyo nyene
nibaza ko ari byo kuko kandi atugiye mu jambo ry'Imana wosanga aho ivyo dukora byose nta na kimwe twoshikako gusa umuntu araraba nkuko nyene twabivuze nimubone icaha co kwica ngo twavuze ngo umuntu wese akorora imbanye muravyumva neza pastor hari igihe umuntu vraiment ubona ko ageramiwe n'amagara yiwe n'ubuzima bwiwe akagira amagogo arengeje nico kintu twavuze kubizira canke mu gihe amagara y'umukenyezi abangamiwe nico kintu twashatse gushigira
nibaze ko bitahuritse kandi mwavuze yuko hari no gufasha muri politike y'igihugu yuko vyara
ku rugero bijanye n'irirondoka rijanye n'amagara
nibaze ko biri mu byo
dushaka kuvuga nako
ivyo byose nibibazo bikene inyishu kandi izova muri twese izova mu barongo ya mashengero izova mu muri mwebwe mu rongo ya mashiramwe y'abakenyezi no mu ajejwa amategeko none uno munsi ikijanye no gukorora inda pastor mwebwe nihe fashanyo mufise kugira ngo uwo mwana bavuga ko ashobora kuvuka atagira izina ashobora kuvuka avukira mu bukene ashobora kuvuka atagira umurera mwebwe murafise inyishu kuri ibyo nk'abashengero
bavuze ngo mushobora kwafasha ni niyo dufise nyene ubwambere umuntu abafise kwagirizwa umutima ibyo bita capability nini kubera kumbura yahemuka yabavyeyi kubera kumbura yahemuka umugabo awo rero twe turamufasha mu kumuvura tumuvuza ijambo ry'Imana bavuga ngo nubwo byagushikiye Imana ntiyagutaye Imana ntikwanka ahubwo ni wihane nuvyature nubivemmo usaba ikigongo Imana usaba ikigongo n'uwo muntu wagiriye nabi nimba ari wakoshereje nimba ari musaza we nimba ari iki twebwe icyo dukokoresha hamwe nta ibyo ntabyo turabona mugabo uwo bituzanira nuko twomwumvisha ngo uyo mwana kw'Imana yemeye kwabaho akwiye kubaho
ego mwebwe ngira ngo mwe mwatomoye ibyo muvuga mwavuze yuko mushingwa amanza mwavuze yuko amategeko afise akakwiye guhinyanyurwa namwe abamashira munyene muravuga namwebwe muti
kugira zijya mbanye zo mu kinyegero abantu bareke kuguma bapfa
hama reka rero turangize kino kiganiro ngira ibindi tuzobigaruka ko navyo nyene mu nyuma twumvise ko harimo nibindi bibazo byagiye biravyukamo kandi twavuze yuko inyishu ziri muri twebwe reka nshimire pastori Diridiri Adrien arongoye ishengero Horizon des Ames mwakoze kwitaba ubutumire
mwakoze nari nabashimiye kubona mwantumiye
ego me nshimire n'umushingwa manza Atanaze nikazohera namwe kwenda bakenguruki
ndabashimiye cyane kubona mwadutumiye
reka dushimire Ntirampe ba Esperance murongoye urunani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria namwe bwe ndabakenguruki
ego nanje ndabashimiye cyane kubona mwatwiyumviriye ko mukaduha kino kiganiro kugira ngo dushobore guhara nira agateka ko mukenyezi
ariko rero mudutunge ko mumvise yuko ivy'imiti kama twari twabwiye ko ari byo tugiye kubayagira atari byo twabashiriyemwo uhinga bw'ivyuma vyatugoye ico kiganiro mu kazo gikurikira kuwa kabiri uza mwakoze mwatwumviriza Diane na Hazwe na Innocent Kimenyi twifurize kuranirwa mu banyi no mu vyanyu tuzosubira ejo nkaho twari twahereye.